Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika hisamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio gatano muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ndese hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%, none nk'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo ni muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze amatohoza ku mfunguro mu miryango yo mu Burundi, aravuga ku ngwara zifatiye ku gufungura nabi mu ntara zitandukanye z'ico gihugu. Iyo nkuru co kimenyereke ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda neza na neza mu gisagara ca Kigali ziriko ziriyungunganya. Ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu kwidonito. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi, ndanabashimira ko mwatoye kumviriza amakuru y'ijwi rya Amerika. Abarongo intara z'u Burundi bafitikanije n'ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro muri ico gihugu bashize ahabona kuri uno wa gatanu uko ivy'imirire y'abana batarakwiza imyaka itanu vyifashe. Ivyigwa vy'ivyo bisata bibiri vyakoreye hamwe vyerekana ko ice 57% vy'abo bana bugarijwe n'indwara zituruka gufungura nabi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Abana bataragera ku myaka itanu nibo begwa nayo matohoza yakozwe n'ico kigo c'igihugu kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Uburongo ico kigo yabanje gusigurira abasorokira intara igituma leta yariyumviriye gukura amatohoza ku bijanye n'ingene abo bana bari muri ivyo bigero bafungura. Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu.
L'enquête voulait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë.
Nicolas Ndayishimiye ati ayo matohoza yakozwe kugira hamenyekane ingaruka ku magara y'abo bana zituruka ku gufungura nabi bari hagati yo kuva ku busa gushika ku mezi 59 ku rwego rw'igihugu. Ayo matohoza yakozwe mu burere 46 bujejwe amagara y'abantu hakoreshejwe ubuhinga bwa none bunyaruka bwitwa smart. Abaserukiye intara muri iyo nama yo gushikiriza izavuye muri ayo matohoza bashikirije ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'izo ngwara zituruka ku gufungura nabi kuri abo bana bakiri bato. Banashikirije ko abimukira ahanini aribo bakunda kugira izo ngorane kuko ata matongo babafise aho bimukiye. Ivyo bikavugwa cyane cyane ngo mu ntara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze ayo matohoza atumwe n'ikigo Istebu yabwijwe rya Amerika aho izo ngwara zifatira ku gufungura nabi ziri ku rugero rwo hejuru mu gihugu hagati.
Kubijyanye nabyo n'abantu bafise igikuriro kidakwiye ico mu gifaransa twakwita malnutrition chronique, aha niho twavuga ko ibintu bitameze neza kuko intara 17/18 zose zifise ibiharuro biri hejuru y'urugero ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ricaritubwira ko bigezwe ko leta isaba abayifasha bose kuri ico kibazo cahagurukirwa. Aha naho tukavuga ko gisagara ca Bujumbura nico conyene gifise ibiharuro biri munsi y'ibice 40%, nayo izindi ntara zose zifise ibice birenga 40%. Ndetse hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%, none nk'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo muganga yakoze amatohoza ku bijanye n'indwara zituruka ku gufungura nabi avuga ko ingaruka ari nyinshi kuri abo bana bakura bazingamye. Muganga Bimenyimana atanga zimwe muri izo ngaruka.
Umwana muri kazoza usanga ubwenge atati mu bwenge no mu gutegera atateye imbere cyo kimwe n'abandi bana bangana. Aha biro bigatuma uwo mwana mwishure adategera bikwiye gucyo ntazarunguruzwa, hama bikazotuma we nyene ku byo yokwimariye hari ikivako no ku byo yomariye igihugu hariho igice gisubira inyuma. Ugasanga igihugu muri kazoza ntigifise abantu baciye ubwenge bashobora kugikorera. Ikindi gishobora kubuza kukuru umwana nuko iyo ageze tomboye guko no gupfa arakarirwa kurusha abandi bana, yatomboye akagera mu bigero naho acagira izindi ngwara. Izi ngwara ngendanwa nk'ingwara y'igisukari cyangwa ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso ibi byose bivuye kuko ntaba yaragize ibibazo uguhera kiri mu mbanyi kwa nyina yiwe no kuwe wiwe no kugera kwize imyaka ibiri muri bibijanye n'ingere yagiye arafungura
ayo matohoza yakozwe n'ikigo Istebu akavuga ko intara ya Ngozi ari itwa ridarapo muri izo ngwara zituruka gufungura nabi kuri aba bana bakiri bato abana baharugwa ku bice 64% niwe baguhaye izo ngwara muri ntara yo mu buraruko bw'igihugu kuko ayo matohoza avyerekana Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusumubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Turabandanya n'amakuru tubafitiye aho mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zigerageza kwibeshaho uno munsi mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagendeye abasuka imishatsi y'abagore abahingura ibisharizo by'abakenyezi eka ndetse n'abakora inzara n'utundi tugenegene inkuru yiwe irambuye
ndiko ndasuka ndiko ndamugira bukre tuba twizinze nk'irasore
n'umukenyezi wo mu Burundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare imbere y'iwe hari uwundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi ako kazi kiwe agakorera mu nzu irimo n'abandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho
ndazi gusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazi gusuka marasta ndazi gusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga ongeze ndagerageza kubera ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka bakiriya gusomba benshi benshi n'abarundi kazi ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu
no buri kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi atinashimye guteza imbere abiwacu
ngira ngo birambere kunashimye ibikubera ko ari byo bimara mu gihe kitari gito ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere nkawo tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi
iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera gakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi uwo atamahanga arigisha n'ukuri
i Burundi ntavye nakora
twavuga tuti amahanga arigisha none
cyane arigisha cyane arigisha ndazi gusuka ndazi gukora inzara ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize iyo ndi Burundi ndi sure certain ko ibintu atavye no mbalitse problem je wese novuga ko ari amagoguretse ko atagapfuye atagakira hariho amahereni hariho n'ikindi nari nkiriko ndakora co mwizo si co co gifite utuntu menga dushami amafaranga ijana y'imbombo y'umwana umukate umuceri biharage ahama kandi rako kamfasha kuri hinzu kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye
hijya gato hari na mugenzi we ahinguru tudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza
utudede twita mu Faransa n'utu bracelet ahanini ni twonkora
udukora mu iki ko muri kura zihira n'intoki aho hava havamo ikintu
kiboneka yego cyane gose n'umugenzi yambiye ndamukorere yambiye ndamwandikira izina ryiwe urumva aha mu mwanya kava garangira cyo ndakamushiye yambiye ndamushire ko yitwa Emma amacenge nongera ko aka griffe kiwe yashinyo kuvuga ndamushirire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusha nkangara
ni bibiri aha ni namazina ni yagoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndacapa mu mutwe no ngaha kandi
nk'ijwi rya Amerika urikorera kantu nkako ugacapa mwaye amazina
cyane gose ariyo nako twakoze Amerika hari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda baradukunda
aho nyene hari n'undi musore akora amafoto canke utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre nawe nyene arashima ko bimutunze
gende mu artiste peintre dessinateur pour ama tableau asanzwe tableau de mariage ama tableau ya anniversaire ama ndakora n'ama tableau nyene hari ama tableau menshi abazungu akunda ko bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo bakora n'ama portrait
kubongira nk'ifoto y'ibanje ubunyana ugacuyisore nkayibona
asha bifata nk'imisi nk'itano gusa mama ashinge ndaronka rimwe rimwe ari umuntu ashaka kuza akambwira ati ndashaka kuranga gataburo kanaka naka nkamukorera iyo ubonye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga rayo nk'umuntu kwezi naronse nkaronka nk'amataburo nk'atatu cyangwa kane n'igihe usanga nabuze
muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango aho hose no kugira ngo aronke ingene nabaho
tugishika ngaho umuntu yibaza ahantu tuzaba gute nugira so ngira nyoko ntugira munsi y'urugo ariko ubu ndazi ukiyo ntunze hajya kuri igariga ndaronka yo kwishura yonzo sinshobora gihe kibazo na kimwe cyo gufungura ama nkivuze bakunze kuhita ku Barundi
n'inzimwe imeze nk'uruganda rukoregwamwo imyuga myinshi irenga itanu abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko ubuzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agacabona agakomokeza abamama hari bamwe bamwe usanga bakunda twa tudede two munda akaza ati urashobora kunkorera yego birakunda agacabona tablo hajyano n'hagacagira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda
biko n'umwango ntashobora kugenda adatwaye kandi kantu
aba Barundi batera kamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo bya Clavier Niyonkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
ikana Pierre Clavier Niyonkuru na wenyene arakenuye abakunzi bagakino murikira ukuri ntiturabibagira mube hafi ya maradio yanyu ariko ndabona hagataho mugenzi Angelo yize bigira imana atuzaniye inkuru yo kwivuguruza kwa president wa America Donald Trump mu rugendo rwiwe arimo mu Bwongereza reka tumutega amatwi
President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije kuri uyu munsi wa gatanu inyuma yo kubonana n'umushirangaji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May ku ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru mu Bwongereza kuri uwo munsi nyene ari amakuru atariyo mubonano abategetsi bagiranye usanu utagenze neza ku bw'amakuru President Trump yatangaje mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza chitwa Dosane aho yeneguye Theresa May ko ariko avyifatamo nabi mu gukura ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya ashemagiza umushikiranganje w'imigenderanire w'ico gihugu ko ari we mukandida bereye wo kuzomusubirira abo bategetsi babiri baraganiriye kandi kuri politike mpuzamakungu harimo na karere ko mu buseruko bwo hagati nkuko byashikirijwe n'abategetsi bo mu biro kwa President White House aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aloise, urakoze cyane. Makuru yacu yo hanyuma uraza kubandanya utubwira ivyo nkuru n'izindi uri kuradutegura ariko hagataho umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth aje kwakira mugenzi we canke President Donald Trump nyene twariko turavuga ari mu rugendo ngaho mu Bwongereza ivyo baza kuyaga ni mu makuru yacu yo hanyuma.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Abakunzi bamurikira ukuri akanya ni rwanyu muryohegwe.
Murikira ukuri.
Ubuheruka muri murikira ukuri
ariko gagite ubwo uribuka kumerewe nabi murisho n'umugore wawe bariko barasayangana mufite waronde
wewe ibyo biriki
ati
wewe wabaye gute
oya kubere kuri kushumbira abanyabugo
none ndakwaze amafoto jewe ntunze wibaza ko ndi umwana
oya ndaze ko tari umwana mugabo mbono menga ivya izine yawe warabiheberega kimana murisho
jewe giti ndabahebera wanyi bagiye bafo
ukora kwa tatukora
wazabona afise uri kabikurikirana
nivyo uwo muntu ninde none kagite
uyi tsubirisha ubukenyuwe wowo uriho
murika murikira ukuri
none gamuhe kamona kwiga umugozi ubwo mugire mwe byo kurima kujyana
warutse tsisho dutegeza kuzitera ku murongo niho zimera neza
kandi uko ndabiheruka rero amasho ntate bakore
reka nirenga renga ntave mwibatashe
yo umva gabo rero naho turonza aho turima ha etse mugasinze ko tuzokwera
kubera
tuzitoye imvura igira icike
aho rero nibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye mukabona imvura icitsi mumenye ko muzokubitirwa kuzivomera nta gufyina umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera.
Byaravuye bigenda gute?
Haciye indwi zibiri.
Fundi! Wa fundi! Fundi anyway! Wa fundi!
Ehe wa kukuna. Eh, achari mumurenge tifu. So ahuna soni kafu.
Nibi kiwekwe.
Kone viti. Nubuza ujama. Ya ukaliho. Tamuruko murenge tahuna soni.
Ndeka wana. Nijamile.
Tumbikani kikafundi.
Ndavizi kwa tumbikani kutubjoka kufome ni mboka.
Kutubjoka kufome ni mboka. Nune huu zifome ulimu gitanda. Changato kibisha kumbi. Nababandi bahungu bose amazi kubavyura
nawe kubahujya murima utse n'ubyorosha
byorosha muzoshira imboga nizamara kwera muri ko murazimanuza kawu nyamutsari hosha cyangwa hatugende izuba rije kwaka twamaze guheza kuzivomera
basubira munagenda basanga
yote kigafuye etira ndakwereke ingende bahani neke
ikaka kumvukura cyangwa Funde,
nimusuke kwa mazi meshi meshi. Nicha makeba, keba jama.
Ahogo mwehe, tulude kwa meshi meshi. Mungu kwela ningo.
Kulaso, no yari
sinu. Funde, jewa hongo mbuna hali mitigeze kusoromu.
Nade mwone zore ngane, kwa mfakuchisha kuwepe.
Zile hezi. Neka hongo, kucha tu soroma ngei tulari. Na awe nini tusawa kuhuko za mazi.
Mwe kukuta mwufa. Mwafa mwufa akumbuta. Kata,
mwota.
Mwafa mwufa. 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 Mwafa mwufa.
aya mashara cyane matoma yizi yabaje cyane mboga ntono
cyane yo ashayo mashunzo yashobora iriga fundi jewe naheruka gushira mu kanwa icitwa imboga tukiri wati rusange
gushogeza hari inzira
rero mira majya mugosha aho bara sube kukugira umuntu
eh bari abanguna nda nda kuchihonyanga
oya nibaze honyanga
ingene babati honyanga ningene zakubye kurima ibaje
babitisha ingene
eh buta eh nda bira bijya rwoka honyoyo
umugabuga muhere ha urakwiye kujya gusaba ikigongo abanyavuko
yabasaba ikigongo kubera kigafunde
urazi bitutse abatutse kamuhere ubasiba ngo ngona bagese
yumvire nawe
data wanje ngo ntibo pabeme kuduhumye babambwe tumune saya rageda
ugawo sha ugawo ndite bashura kwihenda ku bantu kwere
muhe akaje ngaho ngo abanyabugara ba twatagira batwifuriza batano kubona twese twapfuye
agiye ari bidi muzaje
none aba bagomba batwicisha imboga
nubundi si bahaduhaye mukabona gutwenga gose iyi ni imana y'impunzi yatugarukiye ko nayo kuko bajya bugogoro ari gupfa tugaherenge
utega bwe
ye ukuntu kuboko kw'imana twaraseze cyane kugira igimana rukundo ikoresha abanyabuko
beba siyo mana rukundo uvuga yo bari imwe amwe na papa cumba icamwe imigwawa yaremye
babone ko uravuga ngo papa cumba ahubwo uvuga ko ari sigaye ari imana yababwe none igimana yababwe irahari ariyo mana y'impunzi
kandi na nerega nico gituma urya mugabe ivyabwiye byose baca bavyemera uko nyene nk'ijambo rya bibiri
mukabura gushingiriza gose aho mupfugishije kuri gafunde mwebwe ifite abateye ubwoba urya munsi impunzi zidushwaramwo nk'igitero muzi n'ingwane twari dusanzwemo ngahamwikambi vugisha ukuri ko ntabwo bamwagize
sha mugabo na Jesse Nobeshe harya nari nzi ko kabaye
none mwibuka ingene twari tumaze iminsi turonka utwo turya twinica nikize hanyuma ukaje ubona haje mw'abandi ngo tubisangire amafundi aje ngahavuga ivyo
yishakiye
none jewe umutima wacinye uja mu kirere biramubugesera zirya zindi mpunzi ntangura kuzita ko ingorane kandi tugowamwe wamenga ubwenge bwose bwaciye bugenda
aho ndagutahura
basha sinari nciyumvira
naje narahacira bi funde oya mwe umwe nabitwe mafoza yari abifatiye byaheze
reka ko yubutse bya mafoza nabitwe
naje sha byara mpayici bujya mu byingorane hari abikika mukiza bakaducanishamwo mu gutureka ko abandi aribo nkoziza amarere naje dukapfa gukurikira naho kumbe bariko birondera inyungu zabo.
Alo?
Alo? Vita ya mwaka?
Ni sawa.
Ewe, uriwe njene, tuwasha kufukana?
Gondi jie njene kasore sehari.
None, wanateneza kata ukumba?
Oya, ndi jie njene muta.
Ah, okay. Aho ni sawa. None njene kutamara poro, akazi na kutu mnyevi meze gute.
Aho, bukore obu jaka mutama na kugi.
Alo? Alo? Alo, mwaka?
Ego nakumva muta.
Nibiki ntabintu numvise bibomboranye.
Oya yari impene yinjiye mu nzu. Shushu.
Ah.
Shushu, okay. Hoshura karushwa.
Bo, nariko ndakubaza.
Ego.
Nigitu mutamahira poro ngo mbwire uko ikogwa nagutumye kiriho kiyagenda.
Muta, kodi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute?
Embere numva ntanguye kugira ubwoba.
Ye. Idirije tanguye.
None wibaza aho gasora tazote bakamenya ko ari twe twabaturiye mu nzu. Nzomwihisha ko gushika ryane.
Eh, ubu rero ugombuje kumuririmbira ko rewe wishe nyina.
Niwe wamwishe si jewe. Jewe nakoze ico wantumye.
Umbiriza shanda kubwire.
Numvirize.
Ugahira hiruka rimena bizokumena inda. Urazumva?
Mbeho nyine mpa amategeko nkande. Umuntu uri mu kinyegara tani cacu gisigaranye ngo mpembe.
kuri umuhungu aciye ubwenge kandi ndazi gutohoruduka wabwo ufata ingingo uzokwishyuza bitagishoboka
wewe wari ikinjuriye none uri kuransuka ngo nite mu muriro nawe wari wiraramiye hi
umbesha kwa ganda guhanura no kubera ziza ugumije mutima bijya mitsura guhaye uranyumva Ite na dada kuhigiru ngana wizanisha hizi ubwoba ubanze ushire ku ruhande.
Huhuwa. None kuri hiyo mu kinyegero. Ko wumva data wanje udafise ubwoba ntiwozo kavyikorera.
Hanyuma nibagire igituma nakurungitse kuyegereza gasore. Urazi ko le uzoca ko kugira ngo tushikire wa wundi turondera. Urazivuka?
Ijwi.
Ushaka urabikora canke ubireke. Ariko ibyo dogira byose. Ntuzokwibagire ko hari ibanga rikomeye. Ndakubikiye kuva kera.
Bukeye bwaho.
Kidobo kiri hano. Sije mbonye ndagishikariye ku murima. Kisira kindobo cy'amazi cyari kisenyaguye mu kabo kiko. Eka rero. Mbe ndazivomera basha. Abahungu busaswa bwarongoye. Bace gusanga meciye kuzivomera. Ya. Come on, go. Everybody, believe it. Yeah.
Gafun, Zambo Gavazi, Randui,
Nayanjue,
Kona
tindu tengo nje kuvomera ngize ndashikanga sanga ibarajya guko murabwe mubona
bazirandi umunyene
nibyo niburira cyari shasha ibyo byose arabikoze ibari kure ibari
nimuze tubahije usanga binyegeje amwishamba nyamihimbire ntibaducarukane
umve bamwe nimuke hijya kandi tutahima muhe Mwebwe muratinga ngaho
turabafatatu
mutinge nimugende nimugende mwebwe nimugende mwebwe cewe ndumva intege zacu cewe intege zacu
funde hawa mubona hi
wapi
murara na ngaho hejuru musigi mugiti hose hejuru ko tariyo bikamufunda
rero ntaba ariyo nukure Iya na chamuru mwa leone.
Wapi ba duchiti o mihimbiri. Sha, ni ba kende ba rijani.
Tuzi nwa kupomera. Kuna ya kuri marima ba sha.
Sha, muga abo kuisi hari haba gesera. Nengu ba duhoyi.
Haba gesera musa. Haba gesera musa. Udu kodi kivini kivini ba ande. Kodi ba ande. Haba ni ba ba. Seba bikoze nta kindi badushakira tari urupfu
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi bagakino muri kira ukuri twibaza yuko kabaryoheye kwa gatanu muzoshobora gukurikirana ikindi gice kindi kizoza kibandaniriza kuri ico nyene mukanya turava duhana agahindukira
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Nuko rero ejo saa 10 muzobe hagufi ya maradio yanyu muri isanga si gusa kwa gatandatu ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu nkuko mwari muvyumvise tuyubukije incuti bakunze mariko muratwumviriza makoze cyane gose kufata kanya kumviriza ijwi rya Amerika muza gusubira saa 1 n'iminota 30 mu makuru turiko turabategurira muri iyo hariyo iyerekeye inama y'inshira hamwe mpuza makungu onuje je amahoro n'umutekano ihejeje gufata ibihano kuri Sudani yepfo idonido nico gihe cisaha 1 n'iminota 30 nari Jeni Nahazwe kuri mikro hino saa kimenye muhinga bw'ivyuma na engineer bafatikanije twemwe tuti mugire weekend nziza ahiwanyu